Iyi mwumva ni Radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwiriwe neza mwese mfite mu duteza amatwi. Ni Eugenia Mukankusi basuhuza kandi mbaye ikaze mu makuru yacu yo kuri iyi saha. Amakuru tubagezaho turi mu ngo zacu kubera ingamba zo gukumira no kwirinda ikwirakwira ry'icyorezo cya virusi ya corona. Muri ibi bihe by'icyorezo cya virusi ya corona, impunzi z'Abarundi ntizicaye ubusa, zikomeje kugira uruhare runini mu guteza imbere urwego rw'ubuhinzi muri gurupoma ya Bararano, inkambi ya Rusenda iherereyemo. Zahagejeje ibihingwa by'amatomati n'urutoki, birabafasha kwiteza imbere, bigafasha n'abahatuye.
Dafise insina 25, igitoke kimwe gishobora kugugwa kuhera ku mahera 35,000, usanga ari igitoke gishobora kugira imihanyi ishika 800, ku buryo n'ugiye kukidandaza nawe yungukamwo ingerane ayo aba yakiranguye ku ruhande rwacu.
Uwo ni umwe mu mpunzi z'Abarundi baba muri iyo nkambi ya Rusenda muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Turaza no kureba uko izindi mpunzi z'Abarundi mu nkambi ya Mahama mu Rwanda zibanye n'abaturanyi mu karere ka Kirehe. Izi nkuru rero hamwe n'izindi twabateguriye harimo n'amakuru yo hirya no hino ku isi, ni mu kanya mugume hafi ya radio yanyu. Tubanze rero tubagezeho amakuru avugwa hirya no hino ku isi, twateguriwe kandi turagezwaho na Diane Ninahazwe. Uramutse neza Diane.
Amakuru yo hirya nino ku isi tubafitiye muri kano kanya, reka tuyahera ku mugabane wa Amerika. Aho mukuru w'akanama kajeje imigenderanire y'ico gihugu n'ayandi makungu mu nama nshingamateka, yatumye ko umuyobozi mukuru w'ikigo USGM gitwara ijwi rya Amerika kuza kwisigura imbere y'ako kanama. Amusaba kwisigura impamvu yarirukanye bamwe mu bategetsi b'ibisata bitandukanye bitwarirwa muri ico kigo, akabasubiza n'abegereye ubutegetsi bwa Perezida Donald Trump. Elliot Ingle yasavye Michael Park aheruka kugenwa nk'umukuru wa USGM kurenguka igenekerezo rya 8 ukwezi kuza kw'indwi. Ico kigo USGM gitwara ijwi rya Amerika ntikiravuga niba uwo mutegetsi wacu mushasha ategekanya kwitaba ubwo butumire canke atazobwitaba. Kuri no dosiye nyene, uruhande rwa Sena akanama kajeje imigenderanire ya Amerika n'amakungu nako kavuze ko umukenguzi amateka w'umudemokrate Bob Menendez amaze imyaka myinshi gusumba abandi muri uwo murwi, yasavye igisata kijeje kugenzura imikorere ya leta gutanguza bidatevye amatohoza yo kumenya niba abirukanywe bazize imikorere yabo mibi canke ari bindi boba barahowe. Mu bayobozi b'ibigo bibarizwa muri USGM, Michael Park yagenywe na Perezida Donald Trump yirukanye mu ndwi iheze, barimwe abarongoye iRadio Free Europe ni Radio Free Asia. Ku ruhande rw'ijwi rya Amerika, umuyobozi waryo Amanda Bennett n'icegeraciwe Sandy Sugawala batanze imihoho bavuga ko Park afise uburenganzira bwo kwicagurira indongozi shasha z'ico kigo bokorana. Aha gusa tuributsa ko mu kwezi kwa kane Perezida Trump yari yibasiye ijwi rya Amerika n'ubuyobozi bwayo avuga ko ivyo bavuga bidahesha iteka igihugu. Ico gihe yakangishije ko abashingamateka batemeje amazina yabo yari yasavye harimo no umutegetsi mushasha w'ikigo USGM ashobora guhagarika ibikorwa vy'inama nshingamateka. Mu butumwa bwa email Michael Park ashigikiwe na Trump yandikiye abakozi bose babarizwa muri USGM harimo n'abijwi rya Amerika, yabwiye ko icyo azoshira imbere mu burongozi bwiwe ari ukubahiriza akarangamutima k'ijwi rya Amerika n'ubwigenge bwayo. Tukiraha muri Amerika, Perezida Donald Trump yagabishije abakomeje kwiyerekana ababwira ko badahagaritse bagiye gufatirwa ingingo ruhasha. Yabivuze abicishije mu butumwa ku rubuga rwe rwa Twitter. Ubutumwa uwo muhora wavuye unyegeza mu gusigura ko bunyuranye n'amategeko yawo awuza gucishaho ubutumwa bugambije kugira nabi umurwi kanaka canke umuntu kanaka. Amaze iminsi biyerekana biyamiriza ivangura rukoba n'inguvu zikoreshwa na polisi ya Amerika. Ni nyuma y'urupfu bw'umwirabure George Floyd yacikanye inyuma yaho umupolisi w'umuzungu abonetse ku mashusho amufukamye ko mu majambo yiwe ya nyuma wo Floyd nawe akagira ati ndabuze impemu. Hagataho ejo kwa kabiri, umutekano ku murwa mukuru Washington DC wiriwe wakajijwe na cane cane mu icungararo ryahari ingoro n'ibiro vy'umukuru w'igihugu Maison Blanche. Abiyerekana bakaba bamaze iminsi bagandagaje muri ako karere. Korea ya ruguru yatangaje no munsi kwa gatatu kwihagaritse ibikorwa byayo vya gisirikare yaritegekanije gukora muri Korea y'Epfo. Ivyo bikorwa vyari bigamije kuzokorwa mu ntumbero yo kwigarurira uruganda runini rw'ubudandaji rwitwa Kaesong n'ikibanza cubatswemo amahoteli agezweho kizwi ku izina ry'umusozi wa Diamant. Ivyo bibanza byose byubakishijwe amahera ya Korea y'Epfo ku butaka bwa Korea ya Ruguru. Ariko imbere yuko vyugarwa bitewe n'icuka kibi kiri hagati ya Korea zompi, ivyo bihugu byose byarahakorera. Korea ya Ruguru itangaza ivyo mugambi w'ibikorwa byayo bya gisirikare yategekanya gukora muri Korea y'Epfo. Iyo y'Epfo yari yayigabishije ko yokwimba yigera ku ngaruka zizoyibako inyuma y'ivyo bikorwa. Mu kugabisha ico gihugu, Korea y'Epfo yavuze ko igisirikare cacu citeguriye bihagije. Amakuru y'ijya nino ku isi tuyasozerere ku mugabane wa Afrika, neza na neza muri Tanzania, aho polisi y'ico gihugu yarayitaye muri yompi Zitto Kabwe, umukuru w'umugambwe wa Zalendo uri mu ikomeye itavuga rumwe n'ubutegetsi bw'ico gihugu. Uyo munye politike co kime n'abanywanyi umunani b'umugambwe wiwe bahagaritswe bagirizwa kuba bariko bakora inama bidaciye mu mategeko. Imigambwe yindi itavuga rumwe na leta ya John Paul Magufuli yamara yateye utwatsi ihagarikwa ry'abanye politike yemeza ko bahagaritswe ku mvo za politike. Zitto Kabwe atawe muri yompi inyuma y'uko mu kwezi guheze ubutungane bwa Tanzania bumugize umwere kuvyagirije ivyuko ari we yoba yarari inyuma y'ugushamirana kwabaye hagati ya polisi n'abanyagihugu bo mu karere avukamwo mu 2018. Abanyagihugu baba ijana nibo baguye muri iyo mishamirano. Tanzania kuri uno wa kabiri yahagaritse kandi ikinyamakuru Tanzania Ndaima kibona nk'igihengamiye ku ruhande rw'abatavuga rumwe na leta. Ubushikiranganje bwo kumenyesha makuru bwafashe iyo ngingo bucagiriza kuba caraciye kubiri n'amategeko agenga karangamutima k'umwuga no gukwiragiza ibihuha. Mu gihe ubwo bushikiranganje bwemeje ko bwari bwahaye gasopo ico kinyamakuru inshuro zirenga cumi, ugitwara yabibeshuje avuga ko ahubwo yahamagajwe bamubaza ku kiganiro yagiranye n'umusenyeri yahamagariye abatavuga rumwe na leta co kimwe n'abanyagihugu abasaba kuzomera amagabo amatora akaba atamanyanga. Vyitezwe ko perezida wa Tanzania John Pombe Magufuli muri ayo matora ategekanijwe mu kwezi kwa cumi uno mwaka yitoreza manda yiwe ya kabiri y'imyaka itanu. Ni na yizo bibaye manda yiwe ya nyuma niyo amategeko atahinduka canke ngo ayarengeko.
Diane Nihazwe, urakoze kuri aya makuru avugwa hirya no hino ku isi. Iyi mwumva ni Radio ya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Twumvikanira kuri FM 88 bice bitatu no kuri FM 104 bice bitatu mu Rwanda. Mu Burundi turi ku mirongo migufi shortwave kuri metero 19.22 ku mugoroba na metero 25.31 na metero 41 mu gitondo. Mushobora no kumva ibiganiro byacu muciye ku rubuga rwa internet kuri www.radioyacu.com. Turi no kuri Facebook na YouTube VOA Radio yacu. Ikiganiro ni wanyu mu ntara.
Iwanyu mu ntara. Iwanyu mu ntara.
Ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'Abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Iwanyu mu ntara.
Na kajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku Gatumba ni kambi kugira yagira abantu kwa bayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Iwanyu mu ntara ni cyanyu.
Amakuru yacuye mu karere tuyahereye mu Burundi, aho icyegera cy'umukuru w'igihugu Prosperi Bazombanza n'umushikiranganji wa mbere Alain Guillaume Bunyoni barahiye uyu munsi kwa gatatu imbere y'inama nshingamateka kugira ngo batangire imirimo yabo. Bari bemejwe kuri uyu wa kabiri bisabwe n'umukuru w'igihugu Perezida Evariste Ndayishimiye. Biyemeje ko bazatunganya imirimo yabo batabogamye kandi bubahirije ibwirizwa shingiro n'ayandi mategeko y'igihugu. Igihe barahiraga abashingamateka b'umugambwe CNL utavuga rumwe na leta ntibari bahari. N'igihe bemezwaga ntibitabiriye ibyo bikorwa, bavuga ko batigeze babimenyeshwa. Umukuru w'inama nshingamateka Pascal Nyabenda arakurira inkoni ku gishyitsi abibaza ko iyo nama nshingamateka iri hafi gucyura igihe nta bubasha yari ifite bwo kwemeza abo bategetsi babiri bakomeye mu gihugu. Nyabenda avuga ko bafite ubwo bubasha bisunze ibwirizwa shingiro tegeko nshinga. Mu makuru yacu ataha turabagezaho inkuru irambuye. Tuve mu Burundi noneho twerekeza mu Rwanda, aho intumwa za rubanda mu nteko ishinga amategeko umutwe w'abadepite zisaba Minisiteri y'ibikorwa remezo gukemura ibibazo bikigaragara mu iyubakwa ry'imihanda bidendeza ubuhahirane bw'abaturage mu gihugu. Iyo minisiteri igasobanura ko ubushobozi bw'igihugu bukiri buke, bityo ko ibibazo bizagenda bikemuka buhoro buhoro. Mugenzi wacu Eric Bagirubusa abaye inkuru irambuye.
Ibibazo by'uruhura abadepite babonye mu ngendo baheruka gukora mu mpera za 2019 no mu ntangiriro z'ibihumbi 2020 nibyo ministre w'ibikorwa remezo ambassadeur Claver Gatete yasabwe ibisobanuro mu magambo ku ngingo y'imihanda. Ministre w'ibikorwa remezo yabajijwe ku bibazo by'imihanda idahagije mu gufasha abaturage mu buhahirane, yubakwa mu buryo butujuje ibisabwa igahita isenyuka n'ibindi. Mu bisobanuro yatanze ku bibazo abadepite babonye hirya no hino mu gihugu byumvikanye ko bitabanyuze nk'aho depute Glorio Zuwa Nyirigira atanga urugero ku muhanda wa Kayonza Rusumo wubaka gicyari umwe unasenyuka nk'uko babibonye.
Umuhanda wa Kayonza Rusumo twara usuye, ariko igitangaje wari utaranuzura, ariko aho bakoze ibigori zaramaze kwangirika, yewe no ku ruhande rw'umuhanda waratangiye kwangirika. Kandi twari kumwe n'abayobozi b'akarere bakatubwira bati nta jambo dufite turabibona, ariko nta kintu dushobora kubikoraho. Abantu bakavuza induru, ubwo ni ukuvuga ko igihe cyo kugira ngo utahwe burundu ku mugaragaro bazazana akantu bashyireho ka maonesho, ubundi nyuma y'umwaka umuhanda w'urangiritse.
Uyu mudepite n'abagenzi be barimo depite Jean-Claude Nezimana bakavuga ko hari bimwe mu bituma batanyurwa kuko ibibazo bikunze kugaruka kenshi, bakanagaragaza ko hari indi mihanda mito mito yegereye umujyi wa Kigali yagombye kubifasha abaturage mu buhahirane.
Icyatumye ntanyurwa ni kimwe, ese tuzahora muri muzunga? Niba umuhanda wakozwe, kuki abantu badakora inyigo irambye ngo umuhanda tumenye ngo urakozwe urarangiye twimukire ku kindi?
Hari umuhanda nanone twabonye kandi twabonye mu ngendo z'abadepite winjira muri Kabuga ujya upfa uri mu murenge w'i Rwamagana, kandi hari ahantu hari ubuhinzi kimwe n'indi mijyi mito cyangwa centers ntoya zinjira muri Kigali zifite ubuhinzi. Iyo mihanda yari ikwiye kuba yitabwaho no kwitabwaho mu buryo bwa kaburimbo, ariko ku buryo abantu bashobora guhahirana na Kigali mu buryo bworoshye.
Mu bisobanuro yahaye abadepite, ministre w'ibikorwa remezo yumvikanye muri rusange avuga ko amikoro ku gihugu ari make afatiye ku mihanda yo ku rwego rw'igihugu ndetse no ku rwego rw'uturere igomba gusanwa gusa, akavuga ko ibintu byose bitakemukira icyarimwe.
Byose biragenda birenga miliyari ijana ku bikorwa remezo gusa, ariko ayo ngayo nayo gusana. Ntabwo twashyizeho imihanda ubu ngubu iri ongoing, ntabwo twashyizeho imihanda yindi, harimo kuregezanya kwa Perezida wa Repubulika, harimo n'indi mihanda twifuza. Nawe wajya kubona ukabona dukoze imihanda, dukoze ibyo gusa, n'ibindi byose twabihagarika kuko nta mafaranga menshi.
Ministre w'ibikorwa remezo agakomeza yibutsa abadepite ko nk'uko babizi ingengo y'imari ari nabo bayitoye mu mwaka w'ibihumbi 2020-2021 ingana na miliyari 300.2 bisaba gusaranganya mu nzego zose.
Ngira ngo nimwe mwasuzumye bajeti mwabonye ukuntu yari iteye. Kugira ngo dufate ayo mafaranga yose rero uburyo ngo uyashyire mu kintu kimwe biragoye, kugira ngo ujye gukemura ikibazo runaka. Nagira ngo ngira aho ntangirira kugira ngo mvuge yuko ibintu bimwe turimo dukora hano nibyo tugenda dukora progressive tukazagera aho twifuza, kubera ko amikoro yacu ntabwo aragera aho twifuza.
Muri raporo y'umugenzuzi mukuru w'imari ya leta y'umwaka w'ibihumbi 2019-2020 igaragaza ko ingengo y'imari ya leta yakoreshejwe, umugenzuzi mukuru w'imari ya leta Bwana Obadiah Biraro, iyi ministeri y'ibikorwa remezo iza ku isonga mu zatunga agatoki ko zakoresheje umutungo nabi na cyane mu bigo hafi ya byose ifite mu nshingano. Akavuga ko nko ku kigo RTDA gishinzwe kubaka imihanda n'ibiraro kitabikora uko bikwiye bidateye kabiri, bikaba birasenyutse hatirengagijwe n'imihanda iba yaratangiye kubakwa barwiyemeza mirimo bakayita itarangiye.
Muhanga Karongi warakozwe, ariko nyuma y'imyaka nk'itatu harimo umuhanda warapfuye biteye ubwoba. Ubwo ni ukuvuga bari informane durability biteye ubwoba. Umuhanda Pindura Bweyeye Nyungwe naho murabona yuko twasanze ufite ibibazo drainage. Ubwo ntari injiniya, ariko umuhanda uta ukoreye drainage, please investment wakozemo yose it is zero sum game.
Kuri ministre w'ibikorwa remezo akavuga kuko abadepite babyifuza na guverinoma ari uko, ariko ikibazo cy'ingutu kigakomeza kuba ubushobozi na cyane ko abaterankunga bagenda bagabanuka. Akavuga ko nk'uyu mwaka nta muhanda mushya uteganyijwe kuzubakwa.
Nk'uyu mwaka ugiye kureba wasanga nta n'umuhanda twongeraho kubera amikoro kangana. Tugomba kwanza tugasana ibiriho tugakomezanya n'ibyari bihari, ariko nta muhanda wundi mushya wiyongereho. Ariko kugira ngo tubanze dukore consolidation, nawe ushobora kujya mu mihanda mishya ugasanga ni ya mbere yangiritse ntabwo uyisubiranyije.
Mu buryo bw'imibare u Rwanda rurabarura imihanda ifite ibirometero 38,000 irimo imihanda ya kaburimbo irenze 2,000 gusa. Mu bihe bitandukanye hakunze kumvikana ruswa mu bikorwa remezo, ingaruka zikaba kubaka imihanda idashyitse cyangwa itujuje ubuziranenge, aho umukuru w'u Rwanda Paul Kagame yigeze kwiyama bahabwa kubaka imihanda ya kaburimbo bikarangira bubatse imihanda y'isutuyira tw'abanyamaguru. Kubera ibiza bidasanzwe akarere kagize mu mwaka w'2018 ku rwego rw'igihugu harabarurwa intindo mirongo ine n'umunani zangiritse ndetse n'iziri ku rwego rw'uturere ijana na mirongo itatu zangiritse zose zikeneye gusanwa. Wagira ubusa ijwi rya Amerika i Kigali.
Turacyari mu Rwanda. Ubuyobozi bw'akarere ka Kirehe mu ntara y'Uburasirazuba bw'igihugu burashima umubano impunzi z'Abarundi ziri mu nkambi ya Mahama zifitanye n'Abanyarwanda bayituriye. Ubwo buyobozi buranashima ikigo Maison Shalom cyahashyize ibikorwa bitandukanye bituma impunzi zirushaho kwiteza imbere. Umunyamakuru w'ijwi rya Amerika Pierre Claver niyo nkuru yanyarukiye i Kirehe adutegurira iyi nkuru.
Cyane rwose twabaye umwe twaramenyanye nta murundi nta munyarwanda twese turumwe.
Nyirahakezimana Francine n'umunyarwandakazi aba hafi inkambi y'impunzi z'Abarundi ya Mahama iri mu buseruko bw'u Rwanda asangiye koperative y'uburimyi n'impunzi z'Abarundi barenga 70 bagwiriyemo abakenyezi bihunganye canke bafise abana benshi. Nyirahakezimana na bagenzi we barashima umubano mwiza bafitanye.
Umurima duhuriramo abanyarwanda n'abarundi bari mu nkambi ya Mahama tukaba turi mu bikorwa byo guhinga twiteza imbere. Tukaba twesheje toni ya soya, tukaba tugiye no gusarura ibitunguru. Dufashanya guhinga no guhahirana, nk'iyo nanejeje nk'ibijumba mbishorayo bakampa amafaranga nanjye akagira icyo yamfasha mu buryo bwo kwizamura.
Nyabenda Angelique nawe impunzi y'Umurundi yunga muri iryo akemeza ko gukorera hamwe muri koperative yitwa Abanyamwete vyatumye ukwinubana hagati y'impunzi n'abasangwa guhera.
Gukorana n'abanyarwanda kazi vyaduhaye isomo ya mbere nziza cyane, kuko twarahura tugasa n'abahungana ariko ubu turafashanya ibikorwa bagira akantu badusumbije hiyo bakatuzanira ngaha mu ndimiro tukabashorera bakatugurira umwanya tutaba turi ku isoko. Turima isoya tukarima n'ibitunguru, ubu naho turiko turarimira tamironi. Bizodufasha kugira ngo hari ukuntu umuntu aja ngaha akagwabira kaburi kintu yifashisha. Turiko turashaka nuko natwe tuzigisha n'abandi nkuko natwe batwigishije bafata isuka barime baronke ingirakamaro zizofasha abana.
Mu ntumbero yo gukomeza uwo mubano izo mpande zose zishima ikigo Maison Shalom gisanzwe gifata mu mugongo impunzi z'Abarundi zahungiye mu Rwanda carubatse inyubakwa iri mu buriro, uburaro, ubunywero n'ishuri y'imyuga yo guteka. Ayo nyubakwa yugururwa icese kuri uyu wa mbere. Umufasoni Marguerite Barankitse yashinze ico kigo yavuze ko n'izo nyubakwa ari rusangi ku mpunzi n'abasangwa.
Rero n'abari bamaze kwiga bahejeje ntibari bafise ahantu bakora, tukarinda kubafasha icyo bafungura. Hazofasha rero ibintu bitari bike no muri iyi ntara kuronka aho bagurira umukate n'abantu bagendera ino ntara bakaronka ahantu bashobora gufungurira. Noneho u Rwanda n'u Burundi nk'uko nabivuze turamahasa no mu migambi yose dukora twamadushiramwe abana b'abanyarwanda kujya burimyi bwabo ivyo bimbuye bashaka kubishora ngaha nyene muri iyi restora.
Ubuyobozi bw'akarere ka Kirehe mu ntara y'Uburasirazuba iyo nkambi ya Mahama irimwo nabwo nyene buremeza ko uwo mubano atagatose ufise. Umuyobozi nshingwabikorwa w'umurenge wa Mahama Karamuheto Claudius yemeza ko bageze ku ntambwe yo guhana n'abageni.
Izi mpunzi mu busanzwe abanyarwanda n'abarundi ni nk'impanga, kuko tuvuga ururimi rumwe tumvikana, bivuze ko abanyarwanda n'abarundi ahangaha babanye neza. Hari abanyarwanda bacuruza, abarundi barabahahira, hari abarundi bashaka akazi hanze baraza bagakorana n'abanyarwanda, hari abarundi bashaka ibicuruzwa hanze baragenda bakarangura. Muri rusange abanyarwanda n'abarundi babanye neza, ndetse by'umwihariko harimo n'ibikorwa Maison Shalom yakoze by'ubuhinzi bihuza abanyarwanda n'abarundi. Hari igikorwa remezo inyubako ifitiye akamaro abaturage batuye umurenge wa Mahama, bivuze ngo mu bijyanye n'ubukerarugendo hari ikintu gikomeye gikozwe hano kandi kizagirira akamaro abaturage bacu. Hari n'akazi yaba ku mpunzi ziraha ndetse n'abanyarwanda, ndetse n'isoko ryo kugemura ibiribwa n'ibinyobwa. Muri rusange navuga ngo umubano ni nta makemwa umeze neza.
Kubwiwe iyo uwo mubano utaba ari mwiza umurenge wose uba ufise ingorane, kuko izo mpunzi ziruta inshuro hafi zitatu abanyagihugu bose bawubamwo. Kanatsinda umurenge wose ubamwo abantu barenga gato 2,300 mu gihe inkambi y'impunzi ya Mahama irimo abarundi barenga 260. Pierre Claver n'inkuru Kigali ku bw'ijwi rya Amerika.
Noneho muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ubuyobozi bwa Groupement ya Barara Nord inkambi ya Rusenda iherereyemo bavuga ko impunzi z'abarundi zagize uruhare runini mu guteza imbere urwego rw'ubuhinzi muri iyi myaka itanu iyi nkambi imaze yubatswe kuko mbere y'umwaka w'2015 nta tomati cyangwa urutoki byarangwaga mu Rusenda ariko kuri ubu nibyo bihingwa biteje imbere abaturage n'impunzi umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Vedaste Ngabo yagendereye inkambi ya Rusenda adutegurira inkuru ikurikira
Ugeze muri ingambi yo mu Rusenda irimo impunzi z'abarundi zirenga 32,000 ubona ari ikintu kinini cyahindutse kubijyanye n'ubuhinzi muri iyi myaka itanu ingambi imaze yubatswe kuko ugeze kuri buri rugo usanga hari igihingwa cy'urutoki cyangwa cy'imyumbati mu byo hari abantu basigaye bita mu Rusenda mu cy'ibitoki bitewe n'urutoki ruhari Mahoro Samuel ni impunzi yo mu Rusenda aba muri village ya gatatu afite inzu izengurutswe n'urutoki
nk'uko mubibona yuko ngaha mu nkambi ya Rusenda urabye mu rurinda urabona ibitoke urabye ngaha muri site ya Rusenda urabona ibitoke muri gatunguru ya gatatu harabonekana ibitoke no kuvuga yuko habaye abantu babaridere batanguje uyu mugambi wo guteza ibi bitoke ariko abandi nabo baca bagenda bakirira umugambi kubandi imbuto y'ibitoke yaratugoye kuronka kuko twagiye turagurira imitsinda canke ico twokwita amaroje kubitoke vyava imurenge bakatuzanira insina zivuye imurenge ico gihe insina imwe twayigura amahera 2,500 ndafise insina zishika hafi nka 25 muri ibi bitoke vya kijambere rero muri ibi bitoke vya kijambere igitoke kimwe gishobora kugugwa kohera ku mahera 35,000 canke 30 iyo tukiranguje kubaza kukidandazamwo imihwi kuko usanga ari gitoke gishobora kugira nk'imihanyi ishika 180 ku rutoke rumwe kuburyo n'ugiye kukidandaza nawe yungukamwo ingerane ayo aba yakiranguye ku ruhande rwacu
ariko nguru rutoke rwarusanze mu Rusenda
oya ico ni kinyoma cane mu Rusenda muraze yuko turetse ibiti by'ibigazi twahasanze nta kindi kintu cahaba ryari shamba ryarimwo ibike ibiko kimikerenge n'inzoka nta kindi kintu twasanze ngaha mu Rusenda
muri iyi myaka itanu kandi zimpunzi zimaze muri iyi nkambi zemeza yuko zateje imbere n'ubuhinzi bw'imboga ndetse n'umukeri kuko bitari bisanzwe bihingwa mu Rusenda Baraka Mfiti Andre ni umuhinzi wo muri iyi nkambi
aha twarahinduye ibintu bitari bike twasanze ikirimo bafise ari kurima imyumbati yonyine n'ibi bigazi mubona dushitse turiyungunganya ubu itomati abaviza baraka abaviza imboko abava hehe na hehe bose baza gusumira itomati ngaha mu isoko y'iwacu kubera yuko tubirima amashu ntayo yarahari ariko urabona ko ubu twebwe tuhashitse twaciye dutangura kurima no kuvuga ko ibintu batabari byose bavuga ko bitahaba twariyunganije ku buhinga twakuye mu gihugu twaje tuvamo ubu turabikora kandi bigenda neza no kuvuga ko ubu hasigari abantu b'abakongomani benshi baza kugurira ibintu by'amatomati amashu irengarenga eka ibintu byose bikenewe batahora baronka twebwe ubunye turabirima ngaha kandi bigashoboka nibi by'imiceri urabona ko bitahora biharimwa ariko twebwe twatangira ubuhinga n'ukuri turiko turabirima usibye ko tugira ikibazo cy'uko tutaronka ngiye duhuza uwo muceri twawuronse tutaronka ibarabara ryiza ryo kugira ngo dukure umwimbu twaronse aho tukuye ngo tushikane ku ikamba aho tuba iyo niyo ngorane ya mbere dufise yonyine ituma ibyo ariko turarimba bigira ingorane
Muregwa Beatrice nawe ni impunzi yo mu Rusenda iba muri village ya kane avuga yuko urutoki yateye rumufasha kubona ibyo agaburira abana be mu gishira mu gihapfa muri bajya atinze kubaheza ibifungugwa
cewe biramfasha kubana kuko bivanye yuko n'ingaburo baduha atacitumariye kuko ni nkeyi cyane mugabo kija gitoki kiragaruka kigasahiriza
aha twarahinduye ibintu bitari bike
umuyobozi wa grupu mwe bararanoro ari na ingambi mu Rusenda iherereyemo bwana Matimano Wilo Juma mu kiganiro agiranye n'Ijwi rya Amerika avuga yuko izi mpunzi z'abarundi zateje imbere ubuhinzi bw'imboga kuko abantu basigaye bava mu mujyi wa Uvira na Baraka bakaza kurangurira itomati aha mu Rusenda kandi mbere y'umwaka w'2015 itomate zitarahingwaga mu Rusenda gusa biragoye kumenya umubare w'amafaranga izi mpunzi zivana muri ubu buhinzi zikora kuko zanga kubivugira kuri mikro ariko hari zivuga yuko zavanye za moto ndetse zigura na za pariseri mu gihugu cy'u Burundi zibikesheje ubu buhinzi bw'itomate Vedaste Ngabo ku bw'Ijwi rya Amerika mu Rusenda w'umutara kivuye epfo
Tuve muri Kongo dusubira gato mu Burundi. Abarundi barenga 300 begeranijwe hamwe mu ntara ya Muyinga kugira ngo bapimwe virusi ya corona ubugarijwe n'inzara n'ubukene bw'amazi. Mugenzi wacu Desiri hatunga imana uri Kigali mu Rwanda akomeza inkuru.
Abarundi baharugwa muri 340 bashitse mu Burundi bavuye mu gihugu cha Tanzania bagizwe n'abari basuhukiye muri ico gihugu aho bari bagiye gukora ubuzi bubayabaye nkuko abakunzi b'ijwi rya Amerika mu ntara ya Muyinga babitumenyesha. Mu nyuma y'amatohoza yakozwe n'isoko ry'ijwi rya Amerika ryavuye rimenya ko abarundi begeranijwe mu kigo c'ishuri ryigisha imyuga cya Mika muri komine ya Giteranyi. Muri ico kibanza bahakirira abafise amikoro make badashobora kuriha amahoteli yatekanijwe kwakira abugaranirwa ahateguwe kugira bapime ko atamigera ya corona itera ingwara ya COVID-19 binjiranye. Komine ya Giteranyi ikaba isanzwe ifise ikibazo cyo kuronka amazi meza. Inkuru isoko ryacu yaronse nuko abegeranijwe ukwabo bamaze iminsi irenga ine bataronka amazi meza abafasha kugira isuku gukinjika no kunywa. Ni mu gihe imodokari y'umuryango itabara imbabare Croix Rouge yari basahiriza mu kubaronsa amazi meza yoba yagize ikibazo. Kiretse ikibazo cy'amazi abegeranijwe ku mutumba wa Mika basanzwe babayeho mu buryo butaborohereza kwirinda kwanduzanya. Amazi yo gukaraba ntaboneka, kuja kure na kure ku rugero rw'imetero ntivyoroha kubera bajyama begeranye nk'uko amakuru yavuye mu itohoza ry'ijwi ry'Amerika bivuga. Abarundi baritabariza kubajejwe intwaro n'amagara y'abantu kugira bagire ico bakoze kugira ikiza bariko baragwanya ntikibinjirane iruhande y'ingwara zituruka ku isuku rike n'inzara ishobora kwaduka muri ico kibanza. Mwomenya ko muri ico kibanza bategerezwa kuhamara iminsi 14 bakarekurwa gutaha mu ngo zabo abajejwe amagara y'abantu bamaze kwemeza ko atabimenyetso vya virusi ya corona bafise.
Desire Hatungimana, urakoze kuri iyi nkuru ijwi rya Amerika rya bateguriye ryifashishije abanywanyi baryo mu Burundi.
Njuti mukurikirana ibiganiro kuri radio ijwi rya Amerika. Mu biganiro vyacu umuntu aretse ukudukurikirana kuri FM mushobora no kudukurikirana ku mirongo migufi bita short waves ku munsi wa gatandatu no ku munsi w'Imana guhera isaha 10 gushika isaha 11 zo kumuhingamo. Mushobora kudukurikirana kuri kilohertz 15,300 kilohertz 15,600 na kilohertz 17,300. Ku munsi wa gatandatu no ku munsi w'Imana guhera isaha 12 gushika isaha 12 n'igice zo kumuhingamo mutwumvira kuri kilohertz 15,180 na kilohertz 13,633. Mu gihe ku munsi w'Imana guhera isaha 12 gushika isaha 12 n'igice zo kumuhingamo mudukurikirana kuri kilohertz 15,466 na kilohertz 17,503. Radio ijwi rya Amerika, radio yanyu.
Radio ijwi rya Amerika i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Tugeze kuri wa mwanya dusangira kimwe mu bintu byaranze itariki ya 24 ukwezi kwa gatandatu nk'uyu munsi mu mateka habayeho. Turashyigezwaho na Venuste Jimimana.
Mu gitondo cyo ku itariki ya 24 z'ukwezi kwa gatandatu umwaka wa 2022 muri Tanzania habaye impanuka ya gari ya moshi imwe muzahitanye abantu benshi muri Afurika, abantu 281 bahasize ubuzima. Iyo gari ya moshi yari yahagurutse Dar es Salaam igana mu mujyi wa Dodoma, yari imaze kurenga mu mujyi wa Musagali itangiye kuzamuka umusozi witwa Igandu hafi ya Dodoma. Umuderevu yumvise amaferi adafata neza arahagarara avamo arayasuzuma. Gari ya moshi yongeye kwaka amaferi yahise arekura maze itangira kugenda isubira inyuma. Iyi gari ya moshi yari itwaye abantu 1,200 yakunkubutse umusozi kubitana n'indi yari itwaye ibicuruzwa igana i Dar es Salaam. Abaturage baratabaye ariko abaganga bari bake mu bitaro bya Dodoma, ku buryo n'uwari minisitiri w'ubuzima Anna Abdallah nawe yafatanyije n'abandi kumura inkomere. Nyuma y'iminsi ine leta ya Tanzania yatangaje ko mu bantu 281 bapfuye 88 batashoboye kumenyerwa inkomoko bituma bashyingurwa mu irimbi rya Mayirimbidi hafi ya Dodoma. Ababuze ababo bahawe impozamarira iri hafi y'amadolari 50 n'amadolari 100 y'amanyamerika.
Nshuti banganye baradijwe rya America turabashimiye cyane kwa mwateza amatwi nshimiye nabagenzi banje bagize uruhare muri ibiganiro aho baherereye hose mu ngo zabo. Wadufashije kwegeranya ibiganiro ni Makbir Yabaro kuri mikro nari kumwe nanjye Eugenia Mukankusi. Basezeye twifuriza amahoro n'amahirwe mwese tubararikiye kandi ibindi biganiro bya radio yanyu Ijwi rya America. Mukomeze kandi kwirinda icyorezo cya virusi ya corona.